Muburaruko bw'Uburundi mu ntara ya Kayanza bafungiwe muri komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara n'imirongo itatu bajanywe ku munsi wa kane w'indwi heze bavanywe muri komine Butaganzwa inyuma y'imishamirano yabahuje n'urwaruka rw'imbonerakure uwo munsi nyene hapfumwe mu mbonerakure ariko ajanwa kwa muganga abaseruka imugambwe senere mu ntara bagize imbonerakure ku munsi umwe imbere yaho zari zategereye abanywanyi ba senere zirabakubita bamwe barakomereka cane rwose kugeza aho babiri muri bo bajanwa mu bitaro bukeye bwaho naho basigura akurwa rwaruka rwa CNDD-FDD rwashatse gusubira gutegera abanywanyi b'uwo mugambwe wa mbere ufisa abanywanyi benshi mu itavuga rumwe n'ubutegetsi nabo baca barivuna ariko abajejwe intwaro n'igipolisi bagize abanywanyi ba senere bo ku mutumba wa mufumya ko bubiri imbonera kure bazitera mu ntumbero y'ukwihora hacafa iyo mbonera kure kugeza kuri uyu wa gatatu twandikiye inkuru ntibari bwajanwe imbere y'inyamiramabi kugira ngo bumvirizwe banakorerwe dosiye iruhande mu ntara ya Ngozi abandi banywanyi 10 b'umugambwe senere barahagaritswe ku munsi w'Imana uheze muri komine Kiremba ifatwa ryabo ryabaye inyuma y'urupfu rw'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba witwa Gahororo muri iyo komine yishwe yatemaguwe imipanga nakubiswa amahiri mu ijoro ryo kuwa gatandatu w'indwi uheze nk'uko amakuru y'u Amerika rifisa bivuga mu ntara ya Kirundo bihana urubibe n'izi zibiri za mbere naho ahitwa Kivumu muri komine Gitobe abanywanyi bane ba senere bahagaritswe bafungirwa mu gasho ka zone Kivumu inyuma y'ibomorwa ry'inzu za bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe muri ako karere nyene bagirijwe gukubagura imbonera kure mugabo bona babaserukira basigura ku rwego rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwakomerekejwe n'ibiyo ruri ko rusitura amazu y'abatavuga rumwe narwo mu ntara ya Ruigi mu buseruko hirya gato muri komine Gisuru abayoboka indwi bagatumwa rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bafungiwe mu gasho k'igipolisi muri iyo komine batatu muri bo bafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi uheze mu ijoro bagizwa gutoza imfungurwa z'abaroberi mu gihe abaserukira umugambwe mu ntara bamenyesha ko bazira kwegeranya intererano y'amatora abandi banywanyi bane ba senere muri iyo komine nyene bari bahagaritswe ku itariki ya kane y'uku kwezi mu gihe bari bavuye hakurya muri Tanzania mu mirima yabo komine Gisuru ihana urubibe na Tanzania kandi abanyagihugu begereye urugabano rw'Uburundi n'ico gihugu bakunze kuja kurimirayo nabo nyene bagirijwe gukorana n'imigwi y'abagwanyi Aloyizi Ngenzi rabona musitanteri wa komine Gisuru asigura ko bafashwe kugira hakorwa amatohoza hanamenyekane icatumye batoza imfungurwa kunzu kunzu mu ntara ya Cankuzo iruhande ya Ruyigi itariki ya gatanu y'uku kwezi abanywanyi 10 ba senere batawe muri yompi bajanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru wa komine Mishiha bahagaritswe nyuma y'ibwa ry'inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov y'umupolisi ku mutumba witwa Mwiruzi Anakare Bizimana musitanteri wa Mishiha yasiguye ko abahagaritswe ari abari basanzwe begeranye cyane kandi bagendana n'uwo mupolisi y'ibwa inkoho hatitaweho ibyumviro bya politike n'imigambwe yabo mu ntara ya Bujumbura mu burengero naho muri komine Mutimbuzi abanywanyi batandatu barahagaritswe ku munsi w'Imana itariki zitanu z'uku kwezi bafashwe nyuma y'imishamirano hagati y'abanywanyi ba senere n'imbonerakure yatumye abantu 10 bakomereka inyuma yo gufungirwa mu gasho ka polisi mu gatumba muri iyo komine bahavuye bungururizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuva ku itariki ya 10 abaserukira uwo mugambwe utavuganwe n'ubutegetsi muri Bujumbura bemeza kumushikiriza amanza w'intara yafashe ingingo yo kubarungika mu ibohero batigeze bumvirizwa n'inyamiramabi kuva ku munsi wa kane w'indwi uheze naho izindi ndongozi zina za senere zo muri Maranza ya mbere n'iya kabiri ziramaze gutabwa muri yompi zijanwa gufungirwa mu gasho ko muri komine Kabezi boba bose bagirizwa ugutunga ibigwanisho no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu co kimwe n'abagenzi babo ba mbere batandatu bo muri iyo komine ya Mutimbuzi nyene mu buraruko burengero mu ntara ya Cibitoke naho ku itariki ya ndwi abanywanyi 10 ba senere batawe muri yompi bafungirwa mu gasho k'igipolisi ka komine Buganda nyuma y'imishamirano yari yabahuje n'imbonerakure mu ijoro rya bukeye bwaho ahitwa Cunyu mu burengero muri Bubanza iruhande yaho bihana urubibe muri komine Musigati abanywanyi batatu b'umugambwe senere ku musozi Munanira barahagaritswe ku munsi wa kane w'indwi uheze bagirizwa gukoresha inama mu ijoro zitemewe n'amategeko bose bari mu ndongozi z'urwaruka rw'uwo mugambwe kuri uwo musozi bafungiwe muri komisariya ya polisi ku mugwa mukuru w'intara nayo mu ntara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero kuri uyu wa mbere inyuma yo kubura urongoye umugambwe senere muri zone Gatete ya komine Rumonge abajejwe umutekano n'iperereza baciye bata muri yompi abakozi biwe batatu bamwe mu bahinga bakora ku kibazo c'agateka kazina muntu mu Burundi basanga icyubuka cyo kutihanganiranira muri politike kidatanga umwizero ku nteguro y'amatora yimirije vuba Karina Tertsaki yan numwe muri bo
Le contexte actuel, malheureusement, n'est pas encourageant. Je n'aime pas faire de prévisions parce que tout peut arriver, mais le contexte est certainement inquiétant en 2020 et déjà depuis 2019, tout au long de l'année 2019 et des 3-4 premiers mois de 2020. Il y a une violence politique persistante de la part des jeunes et des pouvoirs politiques. Particulièrement les membres du principal parti d'opposition,
Press mugwiseni utunganya amatora abanyepolitike batandukanye baba bakandida mu matora y'abashinga amateka canke y'umukuru w'igihugu amazi iminsi batanga ubutumwa basaba abitoza kwirinda imvugo iryanisha abanyagihugu icyoza abahiganwa hamwe n'icanishamwo Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika.